Vtedy Nižvidia Amerik. Radio vya Amerika ibandanye ibiganiro vyaryo by'uyu munsi ibiganiro twabateguriye aho muri kumwe nanje Fidel Yongabo kaze mu biganiro byacu rero
baratandukanye mbora uko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya none bamitangiye mu muhanda
uno umwana wo mu bibarabara mu Rwanda inkuru hamwe n'ayandi makuru atandukanye twabateguriye arimo ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'uko Rwanda ruriko ruhungabanya umutekano mu Burundi inama yabonye ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yumvirije ubwo n'ibintu bimeze mu Burundi turagaruka ku mukanya gatoyi. Tangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo yarumvirije ku kugene ibintu bimeze mu Burundi. Ambasaderi w'u Bufaransa muri ONU François Delattre yamenyesheje ko iyo nama yatumwe ko kuko inama ya ONU ijejwe umutekano iguma ihangayikijwe n'ukundi ibintu byifashe mu Burundi kandi bigaragara ko ibintu bishobora kuyanzara ati na karyo kukuraba ibyakozwe n'ibiriko birakagurwa kugira barabico bokora mu gutumbereza ibintu mu buryo bwiza. Aho atanga akarorero k'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika ingingo bafashe yo kuzorungika intumwa zo kugwego go hejuru mu Burundi kindi n'utwigoro twariko baragerageza guhuza abarundi hamwe n'utwigoro tw'umunyamahanga mukuru wa ONU abicishije ku muhanuzi wiwe adasanzwe mu Burundi Jamal Benoma. François Delattre amenyesha ko bafise intumbero zitatu ku Burundi bwa mbere no gukomeza ibikorwa vy'amakungu no kurungika intumwa mva makungu mu ntumbero yo kugabanya ugutana mu mitwe hagati y'abatavuga n'umwe no kugabanya ubwicanyi ubwa kabiri no gutanguza ibiganiro atawe bikumira by'abarundi ubugira gatatu no kubahiriza agateka ka muntu mu Burundi ivyo byose mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Arusha ari nayo amakungu ndetse n'abayegwa n'ibibazo by'u Burundi bategerezwa kwisunga. Aheraza amenyesha ko mu minsi iri imbere ya hafi hari intumwa zishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zigiye kuja mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratunga urutoki igihugu cy'u Rwanda ko kiriko gihungabanya umutekano mu Burundi. Amerika abategetsi babiri bakomeye ba Leta ya Amerika bagiriza u Rwanda ko ruriko rukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihugu kibanye cy'u Burundi gisanzwe kiri mu bibazo bya politiki zimaze guhitana ubuzima bw'abatari bakicegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika. Linda Thomas Greenfield yarashikirije amakenga afise kuri urwo ruhara rw'u Rwanda ku bibazo by'u Burundi mu kanama ka Sena ya Amerika kajejwe imigenderanire n'amakungu ejo ku wa gatatu w'iyindwi. Linda Thomas Greenfield icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika yarashikirije amakenga afise kuri urwo ruhara rw'u Rwanda ku bibazo by'u Burundi imbere y'ako kanama yagarutse ku mpapuro abategetsi kuri raporo abategetsi ba Amerika bari muri Afrika bamaze gushikiriza. Uwundi mutegetsi akomeye muri Amerika akaba ari intumwa ya Leta ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriello amenyesha ko hari amaraporo yo kwizigira yerekana ko abategetsi b'u Rwanda bariko begeranya zimwe mu mpunzi z'abarundi zimu makambi y'impunzi mu Rwanda kugira baje gutera u Burundi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na Leta ya Burundi. Perriello amenyesha kandi ko mu mpunzi z'abarundi ziriko zirigishwa imyemenyero za gisirikare harimo abana. Mu majambo yiwe avuga ati
there are credible reports of recruitment of Burundian refugees including children at camps in Rwanda to fight for the Burundian opposition.
Hari makuru yemewe avuga ko impunzi z'abarundi harimo abana binjizwa mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi mu Rwanda kugira bagwane ku ruhande rw'abagwanya Leta y'u Burundi. Merutse kubonana ubwanje n'imikangara y'abarundi bavuga ko binjijwe mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi y'impunzi mu Rwanda aho bahawe imyimenyerezo ya gisirikare kugira bagwanye ubutegetsi mu Burundi bajanwa muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo na za karangamuntu z'amagendo.
And led into the DRC with fake ID cards.
Radio vya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza makuru twateguriye abikekwa ko ari intagondwa z'abayislamu bishe abasivile babiri n'umukozi akora muri douane baraturira imodoka mu gitero bagize mu biro vya douane mu gisagara ca Mopti kiri hagati mu gihugu ca Mali uno munsi kwa kane. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu ca Mali. Intagondwa z'abayislamu zikorera mu buraruko bw'igihugu ca Mali zaraguye akarere zikoreramwo mu mezi ya vuba mu kugira ibitero bitari bike ndagondwa z'abayislam zarishye abantu 200 mu gitero zagize ku ihoteli ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mali mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze abandi 30 barishwe mu gitero cabaye ku mugwa mukuru wa Burkina Faso mu kwezi uheze ku munsi wa kabiri imodoka y'igisirikare irasetse mine hagati mu gihugu cya Mali abasirikare 3 barahasiga ubuzima ivyo bitangazwa no gushikiranganje ubujeje rw'ukwivuna abansi Al-Qaeda niwo mugwi ukorera cyane mu karere ka Maghreb yamara mugwi Masina Liberation Front umukuru wawo Amadou Koufa niwe yikekwa mu gitero cabaye mu gisagara cha Mopti abategetsi b'igihugu cha Brazil batangaje ko bashitse ku masezerano n'ishure kaminuza yo muri leta zunze ubumwe za Amerika kuvyereke gutunganya urucandago ko kugwanya umugera wa Zika mu kwezi mu mezi 12 ari imbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru no musiku wa kane umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Marcelo Castro avuga ko leta y'igihugu cha Brazil izokoresha miliyoni n'ibihumbi 900 vy'amadolari mu mugambi wo gukorana hagati ya kaminuza yo muri leta ya Texas n'ikigo kijejwe amagara y'abantu muri Brazil Evandro Chagas mu kiringo c'imyaka 5 y'imirije Castro yatangaje kubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashitse ku masezerano yo gukorana n'ibiro bijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira mu bushakashatsi bwo gutora urucandago kugwanya umugera wa Zika yaje kwa gatatu ikinyamakuru c'ivyerekeye amagara y'abantu cyo mu gisagara cha New England muri leta zunze ubumwe za Amerika carasohoye cegeranyo cerekana ivyemezo vy'uko hari isano hagati y'umugera wa Zika n'igitigiri cyiyongera c'abana bavukana ubumuga umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Ash Carter yasavye no Moscow kane bagenzi we bamurunani royobowe na leta zunze ubumwe za Amerika rugira ibitero vy'indege z'ingwano ku mugwi ntagondwa uhita leta ya Kiislam muri Iraq na Syria kufasha kurushiriza mu vyerekeye gisirikare n'amafaranga kugira ikikorwa cyo kugwanya leta ya Kiislam kigende neza Ash Carter yabonanye n'abashikiranganje bajeje kwivuna abansi bo mu bihugu bitari biki Brussels mu Bubiligi aho bavuze ko hari bimwe mu bihugu amazina yabo atatangajwe biri mu runani ruyobowe na Amerika ataco biriko birakora ubuhorande bwatangaje mu kwezi guheze ko uzokwagura uruhara rwabwo mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam muri Iraq na Syria mu gihe Arabia Saudite imenyesha kwishobora kurunga ikinteko zigwanira ku butaka muri Syria umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Ash Carter avuga ko azoshikiriza umugambi ugenewe kwihutisha intererano mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam ibisigarira vy'inyubakwa y'umutegetsi akomeye w'umuislamu w'umushirit Sheikh Ibrahim Zakzaki nivyo umuntu ashobora kubona inyuma yuko inyubakwa isambuwe n'ibimashini vya bulldozer mu gisagara cha Zaria mu buraruko bw'igihugu cha Nigeria inyubako ya Sheikh Ibrahim Zakzaki yasenyuwe inyuma y'imisi 3 y'ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cha Nigeria n'abagwanyi babashita mu gisagara cha Zaria mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze amashira hamwe harani yagateka ka muntu avuga ko bashita amajana n'amajana bishwe igisirikare caranse gutanga igitigiri cy'abashyite bapfuye yamara cyamenyesheje ko umusirikare yishwe abandi 5 barakomereka ubwicanyi n'inkurikizi zabwo bishobora gutuma igihugu cya Nigeria kiciyemwo ibice mu gihe kiriko kigwanya mu guhinda ngondwa z'abayislamu w'abasuni Boko Haram Radio Ijwi rya Amerika programme y'ibiganiro byacu turabishikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda I Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana b'inzererezi batera biyongera mu mabarabara mu Rwanda leta y'u Rwanda irateganya kuja ihana umubyeyi byagaragaye ko atitayeho umwana wiwe bikamuviramo kuja kuba mu ibarabara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Asumta Kaboyi
Muri iminsi irya no hino mu mujyi wa Kigali haragenda hagaragara umubare w'abana biyongereye mu muhanda. Ibiganire nabo bana benshi bakubwira ko impamvu zabazanye mu muhanda zituruka hanini ku mibanire y'ababyeyi babo.
Nageraga nyene ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho.
rero ryamanze kugira ngo imbeho itakwica ukanwubya biyobyabwenge.
None se ko rufite ababyeyi kukihoraraga hanze?
Nuko baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya none bamita njya mu muhanda.
Wese kuri muto wa nyayitane? Minisitiri w'umuryango Dagasinzigwa ubwo yasobanuriraga abasenateri b'iki kibazo yababwiye ko umwiryane mu miryango ababyeyi batanye cyangwa abana babaye imfubyi ndetse n'abantu ubwabo bashobora kunanirana aribyo biza imbere mu bituma abana bajya mu muhanda. Minisitiri avuga ko ababyeyi bagiye kujya bahanirwa uruhare bagira mu gihe aribo babaye intandaro yo gutuma abana babo bajya mu muhanda.
Ariko ubu ngubu intambwe turimo gutera ni ukuvuga ngo na wa mubyeyi uri bube tubona ko ibyo byose bihari abifite nta mpamvu yuko n'uwo mwana habeho n'uburyo bwo kumuhana, kuko hari naho mu mabwiriza mu mategeko atandukanye dufite muzi ko no mu itegeko nshinga ukurera umwana inshingano z'umubyeyi zirasobanutse. Iyo utazishyize mu bikorwa rero no guhanwa nabyo birashoboka.
Mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda giteganya ibihano ku mubyeyi cyangwa umuntu wese urera umwana akirengagiza inshingano zo kwita kuri uwo mwana ukiri muto bikaba byaviramo uwo mwana kwishora mu buzererezi. Uyu mubyeyi yahanishwa igifungo kuva ku mezi abiri ariko ntikirenze amezi atandatu nihazabe amafaranga 100,000 kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri icyo gihano. Ababyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko ibiza ku isonga bituma abana bajya mu muhanda ubuharike bufata umwanya wa mbere, kuko aho ubuharike bwageze hatangira n'umwiryane hagati y'ababyeyi. Ibi biza kuviramo abana bamwe na bamwe guhunga iyi miryango yabo bagahitamo kwigira mu muhanda.
Iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya kumurera wenyine nyibura ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri ba bana aho ntagira umujinya ni hehe. Jyewe naraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine cyane noneho ko umugirana ishyari wawe na mukeba wawe mukamwanicana. Iyi ni ingaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi nuko uwo mutungo wawe baragusesagura.
Ababyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika ariko bafite abana babananiye bakajya mu muhanda babwiye Ijwi rya Amerika ku bukene buza ku isonga mu bitera abana babo kuba inzererezi.
Ngenza kureba ibirayi baje kumena nka bitwara ngo bitekere umwana akarya,
kandi ari itegeko rivuga ko bazajya bahana umuntu wese washoye umwana we mu muhanda.
Njyewe byiza ni uko hari abamama baza gutwara abana bakabajyana mu kigo.
Wowe wumva wamuhumba ugira neza kuko urumva kumurera ni ikibazo?
Ni ikibazo rwose, ahubwo ngize n'amahirwe nkaba n'umujyana yaba ari amahirwe.
None se bazaduha? Tuzaza ko baduhana se bazaduha nini barambirwa zarekeraho.
Niba barambirwa?
Bazarekeraho.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umuryango ifatanije n'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bana UNICEF mu mwaka w'2012 mu turere 11 tw'u Rwanda twakoreweho ubushakashatsi. Habonetsemo abana barenga 1,000 bari mu muhanda bafite hagati y'imyaka 14 na 18. Umujyi wa Kigali ukaba ari ufite umubare munini w'abo bana, Intara y'Iburasirazuba ikagira abana bake bari mu muhanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuze mu Burundi, aho abantu 26 bakomerekejwe na grenade yatewe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri zone ya Buyenzi. Igipolisi kimenyesha ko 9 muri abo 26 bababaye cyane, ubu bakaba bari kubavurirwa mu bitaro. Iyo grenade yatewe n'abantu bari ku ipikipiki, nuko byemezwa n'umunyagihugu adandariza ivyuma vy'imodokari. Iyo grenade yatewe ku ibarabara rya kane. Eroje buri kaneza ntibyadushikiriza
maze kumva kugira ngo ni pineri tobotse mugabo yakibagere nade ni yabare yakibaye pineri tobotse. Umva bagenzi banje bose nsanze bakomeretse babajanye kuri Croix Rouge, uwitwa Benoit, uwitwa Vitali Boston, uwitwa Ntuze ya Kamiliyoni, uwitwa Sostene, uwitwa Rangit, abo bose bakomeretse n'abandi bandi ntabonye. Rero umva bose bake baje kwa muganga, abo nabo dukorana ngaha nyene abarengana rero ntazi nabo nyene bavuga yuko bakomeretse. Urumva ni be
mbega babibonye bavuze ko umuntu yateye iyo grenade byagenze gute yari ku maguru umuntu
yari ku ipikipiki? Urumva yakoreye mu ishashe ipikipiki irabandanye bacavuga ngo ipigingo intuze ngo icyo kintu gikoretse mu ishashe. Urumva rero mu mwanya nk'amasegonde makeya ikiraturika.
amabuyanze n'ahantu mu bisanzwe hari umutekano twabonye mu mpera z'umwaka naho nyene hati aba magrenade abantu bakomereka mu nyuma basubira basanga abantu mu birabo mwose abiki abajejwe umutekano
abusanzwe basanzwe abajejwe umutekano kweri warukwiye ariko ibi byo kwipikipiki urabona nta uvuga ngo programme imeze gutya kweri uyu mu chef de poste angiri yarasanzwe umutekano awubumbatira kabisa kurusanzwe n'igihe imyerekano yaza ngaha ya ebana yara yaragize uko ashoboye mugabo ibyo ntibyari bwahashike
Radio Ijwi d'America i Washington DC kuyindi nkuru yerekeye Burundi ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu birabandanya agatondo rwasa icegera c'umukuru w'inama nshinga mateka mu Burundi yari mu biganiro byariko bibera mu ntara ya Ngozi yatangaje ku imigambwe y'ingwiza murongo itovugwa mu Burundi kandi ku iyo migambwe ari iri mu biteye isibe mu bigiteye isibe mu Burundi yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ico yashatse kuvuga kuri ayo majambo yagize ico avuga kandi ku biganiro bihuza abarundi
cyo nshaka kuvuga nuko uburundi ni buto ntibukeneye rero ubuhojoje bw'imigambwe ko iyo migambwe usanga ari yo gushigikira ibicanke biriya kumbure udasanga byari n'imba byari na ngombwa gushigikirwa kubera yuko abantu muri icyo gihe barondera inyungu ziwabaho kurondera rusange inyungu z'igihugu cyo bakiza rero nuko imigambwe yoba mike mugabo ikabifise abanwanyi mu gihugu cyose nico gituma ni nsaba shimitse yuko bimwe byumvikanwa ko mu 2013 mu kwezi kwa gatatu kw'imigambwe yacanyemo yosubiza hamwe iyindi nayo igashobora gusukirana kugira ngo habe imigambwe mike mugabo y'inguvu kugira ngo habeho guhiganisha ibyiyumviro nico cipfuzo nyamukuru ni kimwe mu miti y'ibibazo mbona biri hano mu gihugu cacu
icyatumye iyo migambwe ku bwanyu iba myinshi gushika kuri ico gitigiri cyari irenga 42
ibya bitumye ni byinshi hariho yuko ugambe na mbere bene kuyishinga akeshi usange batumvikanye n'abandi kubera inyungu izicanye ziriya bibaza yuko kugira amashami bica bibaha uburenganzira nabwo gukuronka ibyo bwo kwifuza kuronka ku butegetsi bwa buhari igira kabiri nuko muribuka yuko imigambwe myinshi cemegwa hariho inyinshi yabaye kubera iyo migambwe yafashwa na leta hariho rero babona bati bice mu mugambwe nanye ndashaka kuja mu nama shikiranganje bice mu mugambwe nanye ndashaka kuronka akarusho kanaka ugasanga rero si sukubera abantu by'ukuri babanyotewe gukorera igihugu gose kabo nuko babashaka biciye muri iyo migambwe kwironkera kwishika ku nyunguzi wabo
kubwanyu imigambwe usigara ari nkingahe mu Burundi mwavuze ko ari igihugu gitoyi cyane gose hosigara imigambwe inganiki iyo migambwe yo ari
mu byukuri imigambwe ibaye myinshi ntiyorenga 5 yo biyihe ivyo urumva kuko hobaho gusubira imigambwe gusubira gushasha kwiyungwa gushasha inovuga ngo n'uyu nuriya niyo yobaho mugabo ijyayo byose yova muri iyo nyine yitwa yuko isanzwe ihari kumbure hakavuka n'uwundi canke yindi mugabo ingufu hagutatana zikaje hamwe noneho abantu bakarondera guhiganisha ibyiyumviro ibigambo ikabera aho kwiyumvira kazoza k'igihugu gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu aho kwiyumvira gusa umuntu kwironderera ibyo yirondera byiwiwe ku giti cyiyo
mwari mu biganiro ingozi ibiganiro bihuza abarundi ariko muri iki gihe hari abarundi batari koraje muri ibyo biganiro cyane cyane abari hanze y'u Burundi muri iki gihe mbega ku bwanyu abari hanze y'u Burundi cyane cyane nk'abari mu hari narede boja muri ibyo biganiro ryari leta y'u Burundi ivuga ko muri senarede harimo bashobora kuba bagirizwa uruhara muri kudeta eka nubwo umunsi bwabaye mu Burundi ku bwanyu uruhara rwa muri senarede rwa uruhe hari abantu batoja mu biganiro bari muri senarede
ku bwanje uruhara rwa Burundi uwo ariwe wese igihumara aho kwiye gukumirwa kumvo imwe cyangwa iyindi ko umukumiriye ni nkaho ubumuhaye umubwiye ati genda noneho wisuganye ukora ibara noneho uburonke nawe ukuntu uronke umuryango wawe rero nibaza yuko ibiganiro numvise ko benshi bavuga ngo bakeneye yuko ngo bibera mu gihugu ngo bari hanze ngo nibaze bavugire ibyo bavugira ngaha mu gihugu nibyo mugabo boza mu gihugu gute imbo zatumye bahunga zitavuye nk'umuntu yumva yuko bamusohoreye umutahe wo kumufata uwo muntu urumva ko yoro nk'uwo mutima wo kuza ngo aje ngo kugira ibyo biganiro uko biberaho kubibuga
uwasohorewe umutahe ku bwanyu yoja mu biganiro
none ko ingorane z'u Burundi bwose umwere ni inde ni kuruta abandi wari we wese ko kumbure hatubura ibyo bamwe cyanze abandi bo mwagiriza cyo bakiza ahubwo nuko tuvuga tuti ibyabaye byarabaye tuje hamwe turondere umuti w'ingorane zabaye kugira ngo ejo ntizisubire icyo gihe rero nibaza yuko byoba byiza uyu mugwi washinzwe na leta ukoranye n'ujya mugwi wa karere cyanye muza makungu kugira ngo nihabe kugira ibiganiro mu byiciro bibiri wabe ibiganiro bibera hagati mu gihugu munyuma ngo hazaba ibindi byo kuzogenda kuza kuvugana n'abari hanze kumure munyuma byose bayuko bahuza abandi bari hanze n'abari hagati mu gihugu kandi byoshobora kubera icyarimwe abo babishinzwe bakoreye hamwe
cyuti mwese mubandanye gutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika
Jami Sako Sidiki Jabate Ame furu de fe Ante wolo maliko
Nemani famu Kone te furu ndi anyenke mama Kone ejaniye Kale onye
Niko ma furu Muko kwa te furu ma Kone ye oro denye Na mame furu Muko kwa te furu ke Muko unye mola ngolo ye Niko ma fe
dame ye furu so siye ni kuma ye la da koroye wale ya nyumate ni minka di minge angulu di nyogo ma anga sabani ni mani famu kone te furu ndi ya nyenke mama kone ye jaliye kale onye
ne koma furu uko kwa te furu ma kone ye oro denye na wame furu
Sawalisa o ya ramade afana ya ramade ala ko kana cheka kekelenye antisi mogoma kama bararina ala emi fo ame koreke anini kanto sani kanje chef itolonge de koro atifuruke odi muso bene samoloji kama yera don ame ala korefe odi kama bi ame furuke odi kama bi ame furuke odi kama bi ame furuke
Jami Sako 5-2 Balmao Faga Limania Aga Odeon di Furula Furue Alata de Mokotate Aga Donga Fo Frute Fantaye Famayate Artisiate Diliate Ni Flaka Kanunedo Wa Ate Kurane Kono Ate Biblu Kono Anga jedron ka limania ka duga uke deun ye uka ben furu yoron mama ka sia wuluma u dabla balimo ala ka ambe ben furu yoron mama
byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Imbere ko dusoze ibiganiro twari twateguriye muri uyu mwanya tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo yarumvirije umuhanuzi adasanzwe umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Jama Benoma ambasaderi w'u France muri ONU yari muri iyo nama François Delattre yamenyesheje ko iyo nama yatumwe ko kuko inama ya ONU ijejwe umutekano iguma ihangayishijwe n'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi kandi bigaragara ko ibintu bishobora kuyanzara ati nakaryo gukuraba ibyakozwe n'ibiriko birakogwa kugira barabe ico bokora mu gutumbereza ibintu mu buryo bwiza tonge tubabwira ko Amerika itungurutoka igihugu cy'u Rwanda ivuga ko kiriko kirakora ibikogwa bigamije guhungabanya umutekano mu Burundi abikekwa kwa n'intagondwa z'abayisilamu bishye abasivile babiri n'umukozi akora muri douane baraturira imodoka mu gitero bagize ku biro bya douane mu gisagara cha Mopti aho ni hagati mu gihugu cha Mali uno musiko wa kane ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cha Mali abategetsi b'igihugu cha Brazil batangaje ko bacitse ku masezerano n'ishure kaminuza ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye gutunganya urucandago kugwanya umugera wa Zika mu mezi 12 ari imbere umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasavye uno musiko wa kane bagenziwe wo muntu naniri uyobowe na Amerika kongereza intererano yabo ya gisirikare mu kugwanya umugwi Islamic State bita intagondwa ya leta ya Kiislam. Nshuti mwese ibiganiro twari twabateguriye muri umwanya hari niyo bigarukiye tukaba dushimiye washize hamwe ibiganiro byo muri iki gitondo Elvin Sangano engineer ari kale nanje kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyonga tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.